Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ni mujye no kuri internet www.radioyacu.com, YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, maze mukurikire ikiganiro cyanyu muri Sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ni saha rero ya muri Sanga. Mu kwezi gushize kwa gatatu, leta y'u Burundi yagabanyijeho rimwe n'ibice bitanu ku ijana amatagisi, ni ukuvuga imisoro ku biribwa by'ibanze bimwe na bimwe biva mu mahanga. Ni nk'ibishyimbo byumye, umuceri, ifu y'imyumbati n'imyumbati ubwayo, ifu y'ibigori, isukari n'intete z'ibigori. Hari hashize igihe abaturage binubira izamuka rikabije ry'ibiciro. None se rero muri rusange ubu ngubu ibiciro by'ibyankenerwa by'ibanze bya buri munsi bimeze bite? Ese ibi byankenerwa bya buri munsi byo biraboneka uko bikwiye mu Burundi? Ibi byose nibyo tugiye kuganiraho na Pierre Nduwayo, umuyobozi mukuru wa Abuko. Abuko ni ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi. Ntabatindiye rero mbazanira umushyitsi. Pierre, urahura komeye. Pierre Nduwayo.
Halo.
Urahura komeye.
Halo.
Yego, ndakumva.
Ngenda mu banabi cyane, niko ndabamukije.
Telefone nduva itavuga neza. Ibyo ari byo byose, nagira ngo ngushimire cyane umwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya Amerika kugira ngo mwiganirire. Nari maze kuvuga yuko nyine leta y'u Burundi yagabanije amatagisi kubifungurwa bimwe na bimwe, rimwe n'igice ku ijana. Ubu rero mbese muri rusange kw'abaturage bamaze igihe binubira iduga ry'ibiciro, ubu ngubu ibiciro byifashe bite ku masoko? Yego, ndakumva. Ndabona dufitanye ikibazo, reka duhamagare indi numero. Yego, ijwi rya Amerika mu kanya rero turongera dushake Pierre Nduwayo, umushyitsi w'iki kiganiro muri Sanga.
Ora mami hore no de,
Masamba intore ati agasaza gashiramanga ariko rero umutumirwa ni Pierre Nduwayo ni president wa Buko ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi twagerageje rero kumuhamagara ku yindi nimero yaduhaye nayo turigerageze turebe nimba twumvikana Pierre bite bite
Ego turaho turashima tumeze neza
Uraho neza urakomeye
Ego turashima Imana
Nuko ndagushimiye cyane rwose umwanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo by'ibiciro n'iby'ibiribwa ibifungurwa mu magambo makeya nari navuze yuko leta y'u Burundi yagabanijeho rimwe n'ibice bitanu ku ijana amatagisi ku bifungurwa by'ibanze bimwe na bimwe biva mu mahanga ariko se muri rusange ubu ngubu ibiciro byifashe bite ku masoko
Ego murakoze cyane ibiciro hano ku masoko yacu cyane cyane ku byerekeye ibyifungwa bya nkenegwa byaraduze cyane byaraduze kuko ku buryo usanga uri kuraba nk'ibiharagi ukaraba umuceri ukaraba nk'iyo ifu y'ibigori usanga ibiciro bimaze kugera ku rugero hafi ugereranije nko mu mwaka uheze muri ibihe hafi usanga byiyongereye ko inshuro zibiri urumva rero yuko ibiciro bitameze neza hano mu gihugu iwacu nibyo yuko muri ino myaka muri ino minsi na cyane cyane ngira ngo kubera ihindagurika ry'ibihe kubera ibintu biri ko biraba mu bihugu byo hanze na cyane cyane hariya mu ntambwe yo muri Ukraine turabona yuko izo atari ngombwa zo mu Burundi gusa mugabo hano mu Burundi rero nk'ibyo bya nkenerwa nk'ibyo tuba dusanzwe twirimira tudakora muri Ukraine nibyo nari nababwiye byaraduze ku rugero runini cyane ku buryo muri aboko matwate akamu dusaba yuko hofata ingingo tukanashima mbere muri abuko turashima yuko leta akamu yakumvise ikagabanya igice n'imuso kwijana ku bidanuzwa bimwe mu byankenerwa ibyo turashima nubwo tubona yuko ngira ngo nuko itegeko rigiye mu ngiro muri no minsi ku masoko ntibiratangura kwibonekeza neza tugira amakenga mbere yuko tutabikwirekeye hasi usanga ako kunguko twari twifuza ko kuja ku muguzi uduha busanga kegiye kubadandaza nico gituma haba abaguzi ba mbere leta turakwiye kubikurikirana hasi kugira ngo ako kunguko ako kigoro leta yagize umuguzi nawe kamushikiye
harumu wanyu w'ijwi rya Amerika wanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika VOA radio yacu ati jewe ntonda mu isoko iminsi 7 kuri 7 none ibyo bivugwa ku matwi ko ntavyo mbona warumaze kuvuga yuko itegeko rikijya mu ngiro vuba vuba ritaratangira kugaragaza umusaruro waryo ubwo ngubwo se nk'uyu nguyu batwenga wa kuko wowe mu ishyirahamwe abuko nyine mukurikirana buri munsi ibyerekeranye n'ibiciro n'ibyerekeranye n'ibifungurwa ubu wamugira iyihe nama kugira ngo abe yihanganye ahari azabone umusaruro w'iri gabanuka ry'amatagisi
eko uwo batwenga mbona nawe nyine ariko arafasha kuko avuze ati itegeko ryaragiye mu ngiro mugabo ntiturabona inkurikizi nziza ku muguzi aho ariko arafasha n'ababwiye yuko haba abaguzi haba twebwe nka association y'abaguzi haba mbere nabo muri leta tubwirizwa gukurikirana cyane ku buryo izo ngaruka nziza twebwe twabwiza kuvuga tuti bigwa kuja ku muguzi ntizihabye ziguma kuri babadandaza gusa kuko abadandaza turamaze kubibona yuko niyo aya kigoro ka leta cyangwa ugasanga hirya no hino ibiciro byagabanutse babadandaza bobo ntibibwiriza ngo babigabanure aha rero nico gituma tuvuga tuti uwo batwenga hamwe n'abandi boheza bakadafasha tukaza turatera kamu ku buryo tukorafashije nabo muri leta turaba neza nyazi na none rya tegeko rizotangura kurya mu ngiro ryari kugira ngo n'umuguzi bimushikire ibyo rero nk'ibyo batwenga yanditse ibyo n'abandi bashaka kuvuga ibyo twebwe muri abuko biranadufasha iyo turi ko tura isaba yuko ingingo nziga za fatwe na leta igaheba ayo matagisi zizoheza zigashikira ku muguzi kuko leta ibirondera mugo rero nkuko twabivuze iyo umuntu atabikurikaniye hasi utusanga ka kigoro ka leta ko haba kumva abadandaza gusa nabo ugasanga umuguzi nta nakima ahungukiye.
None se Pierre we hari nanone undi witwa Dieudonné Minani nawe wanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika warumaze kuvuga ko abadandaza batagabanura ibiciro. None uyu Minani waravuga ngo biragoye mu gihe ababidandaza benshi ari abakomeye. Ibyo nibyo
sinabumvise neza akabazo kanyu amwonsubirira mu gato majambo make.
Ye Minani Dieudonné yanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika nyine ni ukubera ko wari ukomoje ku badandaza batagabanya ibiciro. Ati biragora mu gihe abadandaza benshi ari abakomeye. Ibyo nibyo
ibyo Minani avuze ntitwobishingira intahe cyane kuko mu kugira uvuga ikintu ubugifisiye ibyemezo ibyo byo byose twebwe muri aboko turavuga tuti ko ingingo yafashwe bakaba bagabana ibiciro dukeneye kumenya none izoje mu ngiro ryari. Aha rero umudandaza ari umudandaza kuba umudandaza aba abantu bakomeye cyane babadandaza nyine twe tubaza yuko atanu ari hejuru y'amategeko. Igikuru ni uko iyo ngingo yafashwe kandi tukagumva yuko izozanira akarusho keza umuguzi. Ibyo rero tuzusha tugerageza tugahimiriza kugira ngo kakunguko kajye ku muguzi abadandaza bakomeye cyangwa abadandaza abandi basanzwe. Ibyo twebwe ikice kidufasha gusa ni uko iyo ngingo yoheza ikagira ingaruka nziza ku muguzi kandi turazi neza yuko yafatiwe imeze y'umuguzi. Abo rero mudandaza uwo ari we wese ibyo ari byose amaze kwemererwa kuza mu rudandaza abuza kudandaza yisunga amategeko.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri Isanga. Kuri telefone dufite Murekambanze Nathanael na Ntiramvye imbere Daniel. Daniel ube wihanganye hanyuma tubanzirize kuri Murekambanze ni izina rye naryo birajyana. Murekambanze we Murekambanze
kumera kumera y'Ujya Amerika
uherereye hehe?
Ndemere mu ntara ya Kirundo.
Ye vuba vuba kabazo kagufiya
cha
wabaza kabazo kagufiya
yewe kudanye n'izo bari kubura sikiriza ibijyanye no kureta yoba yaragabanije imisoro kuba dadaza kugira ibiriribwa kugira ngo abaguzi baronke akororokwe. Ibyo ndabivuga nuko iturugitekeisaiiro ari kiza
Murekambanze iyi telefone ntabwo ivuga neza. Iyi telefone yawe ntabwo ivuga neza utubabarire, buriya tuzagushaka ikindi gihe. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ntiramvye imbere nawe bambwiye yuko umurongo we wacitse, ubwo baracyamushaka. Ariko rero hagati aho ngaho Pierre, hari nanone umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Nshimirimana Cresson nawe wanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VO Radio yacu ati nibahagarike kubaka ahantu heza ho kurima byofasha gusumba nayo ubundi yo nibahubaka hose ibiva mu mahanga bizatumarira iki? Mbeho hamwe amahanga yokwanga kubisohokana tuzoba gute? Mu magambo makeya hakaba na bintu n'Imana Fabien nawe arandika ati nibareke kubaka amazu mu biyaya, ni ukuvuga mu bibaya, ati kugira ngo dushobore kuhahinga. Mu magambo makeya ibi ngibi Nshimira Imana na bintu n'Imana ibyo bavuga nabyo murabuko murabyizi?
rero bavuze kuvuga abo banywanye n'icyo rya Amerika no kuri kudateya amazi kubera abantu bose turabihuriza ko kuko uriko araba nka mu kiyaya cha Bujumbura cyangwa mu kiyaya hose imbere usanga bashobora kurima ibitegwa bishobora kwera gatatu mu mwaka mugabo sinzi ingene byagenze ikiyaya cyose baracubatse amazu hazigaye ahantu hakeye mugabo nashaka kugira ngo barabyumvise n'abaheje kuvuga murande yuko abajejwe kurongora kino gihugu nubwo ibibanza byinshi byari byamaze kubakwamwo barahagaritse yuko hano mubiyaya atabadusubira kubaka twibaza yuko ngira ngo bagombye gukingira ahasigaye kugira ngo barabe yuko hobandanya harimwa hakatanga umwimbu woza urasahiriza mu banyagihugu mugabo wa wundi yavuga ati ibyo biva hanze none ni banka ko bituzanye ashaka ikumbo igicanke giriya ho bizogenda gute ico ni kibazo n'ivyo nyamukuru mugabo dusanzwe tuzi yuko hano i Burundi ibyigwa byakozwe byarerekanye yuko abantu ibyo bafungura ibyo bitwirimira usanga bibwirirwa gusahirizwa n'ibivuye hanze bishika ku bice hafi 40% bisigura yuko hanze tuguma twakeneye mugabo ikenewe ni uko abajejwe gutunganya kino gihugu bakora ibishoboka nk'izo ngingo n'ibyo by'ukubuza kurima hano mu biyaya hamwe mbere no kugerageza yuko amasibo ya bungabunga bakayaha byangombwa kugira ngo umwimbu utere wiyongera ibyo birakeneye hakwiye gufatwa ingingo nyinshi haba ibyo by'ukubuza kubaka haba mbere no kugerageza gufasha yuko isi yo kwimbuka kurusha kugira turabe yuko umwimbu wahandi mu gihugu iwacu wo kwiyongera ku buryo ibyo twakura hanze biza bikeye nibyo rero ibyo abo baje kuvuga nibyo hano kubona kwa rubatse hano mu kiyaya niho mu rurimi ya ku gihugu kumbure iyo bareka aha akaba ariko ararimwa hanyuma hagafatwa n'ingingo kugira ngo isi bandanye ibungwabungwa hanyuma yongere igwize umwimbo ibyo twogera hanze byobaye bike.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku kibazo cy'ibiribwa ibifungurwa mu Burundi n'ibiciro bihanitse nubwo leta yafashe ingingo mu kwezi gushize kwa gatatu yo kugabanyaho rimwe n'ibice 5% amatagisi nko ku bishyimbo byumye, umuceri, ifu y'imyumbati, imyumbati ubwayo, ifu y'ibigori, isukari n'intete z'ibigori. Turaganira na Pierre Nduwayo, ni president wa Buko. Abuko ni ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi. Kuri telefone dufite Batwenga, nari nasomye ibyo yari yanditse kuri Facebook, none amaze kutwohereza na nomero ya telefone, ati nimumpamagare. Batwenga,
ndabumva.
Uraho neza?
Ndashima Uhoraho.
Uherereye he?
Neza mperereye i Bujumbura, ahantu bita mu Kinama.
Ye, wari wanditse uti jyewe ntonda mu isoko iminsi 7/7, none ibyo bivugwa ku matwi ko ntabyo mbona. Ibi ngibi ni byo wari wanditse kuri Facebook. Hanyuma hari akandi kabazo ufite?
Abaza kandi fise. Ibyo bintu numva bavuga ngo ibiciro byaragabanutse byakaba atari byo ndiko ndabona. Ese iryo kori bakuye ahandi ho barishize hehe? Ibyo bita umusoro barikuye kwitontete barishyira hehe? Kubwiye kugura ibiharagi usanga amakara nayo yaduze cyane. Ese ibyo biharagi nibyo tuza gutera cyangwa nibyo tujya? Icyo nicyo kibazo ndi kubaza. Umuntu iyo aguze ibiharagi agurana n'amakara yo kubiteka. Iyo ukuye rero umusoro ku ntuze ikori, iyo ukuye ikori ku biharagi ukarishyira ku makara, banumva ataca ukoze.
Niko se Batwenga, urashaka kuvuga ko ibiciro by'amakara nabyo byazamutse cyane?
Cyane gose.
Reka noneho Pierre Nduwayo agira icyo abivugaho, kuko nimba ayo matagisi uvuga yaragiye ku makara. Urakoze cyane.
Uragize neza
Pierre. We, umwanya ni uwawe.
Ego murakoze cyane ibyo wahereye gushikiriza navyo nyene birumvikana mugabo ibyo muri sanga bishavyerekana yuko ubuzima buzimbye haba amakara haba ibiharagi haba ika ibintu byankenerwa byose biragirije mugabo twebwe tugitangura twavuga ko dushima kombo na leta yagize akigoro no kuri ibyo bidandazwa byankenerwa kuko nk'ubu ubunye ibyo twari ko turasaba yuko ako kigoro leta yafashe kamaze kumvikana ku muguzi ikifata iryangingo ikamera yuko isukari iva hanze iza murabona yuko isukari ubu iraboneka kandi kuri amafaranga azwi ku giciro cya leta nubwo rimwe na rimwe usanga igakena mugabo nta myidogo myinshi tugize iminsi twumva tukavuga tuti hamwe no ku biharagi no ku ibigori no ku muceri ka kigoro leta yagiza kuko bishoboka kugira ngo tukumve ego kuba ku miryango agahinga karaboneka nubwo n'ibindi biciro usanga bica biduga mugabo ntibyoba co kimwe igihe byaba byadugiye ku rumwe hanyuma ikindi naco novuga nuko ibyo gabanuka bagize kuri ibyo bidandazwa bya nkenerwa ntibace babishyira ku makara ni hamwe usanga ibintu biriko biragorana byinshi muri rusange bikagorana icyarimwe nanavuze yuko ubuzima usanga buzimbye ku muntu na cyane cyane muto muto mugabo akigoro kakozwe no kugashima hanyuma tugaheza tugafasha umwana uwo ari we wese kugira ngo kaje mu ngiro nubwo hari ibindi tuba tubandanya dusaba mugo nk'ibyo byo byakozwe ibyo twobishima na cyane cyane tugafasha yuko byoza bikaja mu ngiro nyizima.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Richmond Squad Bala. Richmond we
ta
urahura komeye
yego ndasima.
Aya niyo mazina watwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu, ubundi se niyo mazina yawe koko?
Oya siyasanzwe nitwa ahubwo nibyo nasimye kuba nakoresha kuri urubuga rwa Facebook ariko ubundi sibyo nitwa.
Bwira rero mutumire amazina yawe nyakuri.
Ku mazina nyakuri banyita Bayihimbaze Foste.
Yego.
Ariko kuri Facebook nkabasanzwe nkoresha iryo zina nyine.
Ni uko uherereye hehe se Foste?
Neza na neza ndi muri Tanzania mu ntara ya Kigoma.
Uri mu nkambi y'impunzi?
Ego.
Wahunze ryari?
Nahunze muri 2015.
None se kudatahuka?
Twariko turavyiyumvira, twariko turavyiyumvira ariko dusanga umenga muri iki gihe ntivyokunda bivanye n'uko atabikorwa twashika dukora ariko twapanga ari nk'ahamwe imvura ikitse nko muci twashobora gutahuka.
Yee, nuko turi mu kiganiro cyerekeranye n'ibifungurwa mu Burundi n'ibiciro bihanitse. Ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro?
Ni icyiyumviro nashaka gushyikiriza kuri icyo kiganiro mwaduteguriye uyu munsi.
Yego.
Bwa mbere natangura gushimira leta y'u Burundi ko iyo ngingo yafashe yo gukura kw'amakori ku ibyo bintu bya nkenerwa cyane mu buzima bw'abanyagihugu.
Yego.
Babimviriye neza cyane kuko ibintu byari bigeze ahantu usanga bigoye cyane. Ariko nk'icyo twasaba ntituzi ngo biba bimeze gute ariko twe tubona bishyika. Twari twifuza yuko bibaye bishobotse nk'ako kigoro bakoze ko ibyo bintu by'ifungurwa bya nkenerwa bya buri munsi gukora no ku kibazo cy'amahera kuko turabona navyo nyine bigiye kugera kure usanga nka twebwe turi muri Tanzania ushobora kugira akabazo ugakenera amahera bari mu gihugu wayatuma kuko usanga biragoye bivanye n'uko yagiye araduga.
Urashaka kuvuga se ko n'imishahara ikwiye kongerwa?
Oya, imishahara ahubwo ku bintu bijyanye no kuvunja kuko natwebwe aho duherereye batubwira yuko amashiringi bo yaduze gose usanga ijana ry'amashiringi riko rivunjwa amajana abiri naco nyene kirafasha kuko iyo baba bakeneye nk'ibifungurwa bigatanga babikeneye nk'ino muri Tanzania gusanga ayo mashiringi ariko arabagora rwose
yego
bakaraba icokorwa kugira ngo nayo mahera ntabana nyaduga bishobotse mbere anamanuke gatoya ku buryo umuntu ashobora kuzararonga araronkera iyo shiringi byoroshye
bayihimbaze urakoze
yego namwe murakoze
ijwi rya Amerika Pierre we iki kibazo cy'amahera cyo kifashe gute
ego arakoze cyane umunywanyi ahejeje gushikiriza cyo cyumviro ibyo cy'amahera ni kibazo kigoye cyane natani cyane ko usanga nk'abadandaza bato bato bajya kuzana ibyo bidandazwa bya nkenerwa aha mu bihugu duhana imbibe badashobora kuronka ajya amafaranga y'agaciro mu mabanki ugasanga bata bagenda ku aya mazu yajejwe kuvunga amafaranga uri kuraraba rero uno munsi ukaraba ukuntu ifaranga yitwa ko ribundwa mu kuri kugera utangwa na banki nkuru y'igihugu ugaturaba n'amafaranga ingena bundwa kwajya madu ajejwe kuvunja hariho igihushanye kinini cyane amusanga mbere ari kuma imwarya amazi yo kuvunja haja ko hasi inshuro zibiri ibyo rero bica bigira ingaruka mbi nko ku badandaza bato bato bana ibyo bidandaza kuye muri ihugu duhana imbibe kuko nkuko twabivuze kubera bo babwirwa kudakora mu rya ry'amazu ntibaronka uburenganzira bwo gushika muri banki nkuru y'igihugu cyane mu rya mabanki y'ubudandaza mu rwego baronke ayo mafaranga ku rugero rurya banki itanga tukavuga tuti nicyo gisata leta irakwiye kuraba igapfuma ifasha ko muna yafashe iriya ngingo hanyuma abadandaza bagana ibyo bifungurwa byabifungurwa bya nkenerwa leta yakwiye ko n'amatagisi ikanabafasha yuko bashobora gushikira ayo mafaranga kuri kirya giciro isanzwe kizwi na banki nkuru y'igihugu ibyo byoheza bikagira ingaruka nziza hanyuma rero mugabungira mu minsi imwumva n'ishobora mukuru w'igihugu anagabisha abantu bagenda bagaronka ayo mafaranga bagasha bagenda ntihagire ibidandazwa bazana ubu rero twavuga tuti bagerageze bapfume bahaba badandaza babone yuko ari abadandaza b'ukuri b'ibyo bifungurwa hanyuma babahaye amafaranga y'agaciro ku buryo boheze bakazana ibyo bidandazwa hamwe batanishe twaje bovuga yuko ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro kuko ibyemwa y'ukuvunja biraboneka mugabo bayaronse mu babanki mu banki nkuru y'igihugu canke marya mabanki y'ubudandaji aho onye boba bayaronse kuri ku rugero rwiza ku buryo rero no ku isoko heza hakabura icyitwazo iyo ngorane y'amafaranga y'ukuvunja ni ingorane nyamukuru kandi isanzwe izwi dusaba dushimitse yuko abajejwe kuturongora bajya bakagikorera ko naco nyine kugira ngo izo ngingo nziza bafashe ziheze zigire ingaruka nziza ku banyagihugu muri rusange.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Bakungu Idrisa. Bakungu we
murakoze cyane.
Uherereye he?
Mereye ari Kigali mu Rwanda.
Yego.
Baze gushimira umutumirwa wawe wadutumiriye.
Yitwa Nduwayo Pierre, ni perezida wa Buko.
Yego, ndashaka mbashimire cyane Abarundi ko bagabanyije ibiciro. Ni byiza cyane, ninde urebye ubuzima nyine turimo muri iyi minsi, biragoye cyane, ibintu byose birahenda, yaba aho i Burundi, ureje ku isi hose ibintu byose biri hejuru. Kandi nkaba nshimiye ko Abarundi nyine ko bakoze nyine ikintu kiza cyo kugabanya ibiciro kugira ngo umuturage abashe kugira ngo abashe kubaho neza ibiciro bitamugoye cyane. Ni ukuvuga ngo kandi nkaba nisabira abaturage bose yaba aho i Burundi cyangwa mu Rwanda ko twakora cyane mu bihe byose byo muri iyi mvura, ko turashima n'Imana ko imvura yatangiye kugwa yaba i Burundi cyangwa inaha nubwo aka kanya imvura ikaba iriho. Nkaba nisabira abaturage bose gushyira hamwe kugira ngo tuzamure ubukungu bwacu ndetse n'ubworozi n'ubuhinzi. Bivuze ngo ni ukuvuga ngo abaturarwanda bose, Abarundi bose bakore bakore kugira ngo tugemure ya masoko yaba amasoko mu gihugu cyangwa yo hanze kugira tubashe kwiteza imbere kugira turwanye inzara kugira ngo ubuzima bwacu butere imbere cyane.
Bakungu, urakoze cyane. Wari ugiye kubaza?
Halo, nange kubaza umutumirwa niba uko twashyira hamwe kugira ngo tugabanye ibyo twohereza hanze kugira ngo iyo tubyohereza hanze tumaze kwiteza imbere tumaze guhaga nyine dusagurira andi masoko n'icyo namusabaga atugira inama icyasabwa cyose kugira ngo ubuhinzi tubuhe ijambo kugira ngo tuze kwiteza imbere.
Ye Bakungu, urakoze cyane.
Urakoze cyane
Pierre. We wamwumvise rero inama wamugira ni iyihe?
Ubona mumvise muga sinumvise neza ibintu yavuze, sinzi ko muheza mukansubiramo, ni haba hari akantu k'akabazo yoba yabajije mugabo numvise umenga nawe afite intererano ahasaba yuko tugerageza gukora na cyane cyane ko n'ibihe biriko biraba neza. Yavuga ati imyaka avura kariko haragwa ko twokora kugira tugwize umwimbu ntitugerinze, sinzi yuko hari akabazo yoba yavuze kuko amatelefoni yagiye aracamo n'ubise neza aho abakabadeba yagize ngo kansubiramo kugira ngo tugerageze gusangira ijambo.
Akabazo yabajije ati ese umutumirwa yatugiriye inama nk'abarundi n'abanyarwanda kugira ngo dushyire hamwe duhinge tugire umwimbu mwinshi hanyuma twiteze imbere, twashyira hamwe gute? Ati wabagiriye inama?
Yego, ati yabagira inama iyihe mu bisanzwe bihaga bivura inama noheza ndababwira kugira ngo tugwize umwimbo mugabo ishambere na mbere ni uko twese dufise uwo mutima yuko tugwiza kugwiza umwimbo, na cyane cyane umunyagihugu wese ahari ntarigire yuko ari leta ijya kuzana umwimbo aho onye iba ari intango nziza, hanyuma leta zacu nazo zigerageza dukadusaba yuko dushyiraho novuga uburyo dushyiraho amakondisiyo meza kugira ngo abo banyagihugu bafise umutima wo kugwiza umwimbu borohe ari mu burimyi haba ari mu budandaji boroherezwe haba mu kubemerera kuronka ibyo bakoresha mu kudandaza, haba mu kwemera kubafasha kuronka ibyo ugutangiza, haba mbere no kubafasha kurondera ubumenyi. Aho rero abanyagihugu bari basanzwe bari tubyiteguriye, aho leta bicayeza nabyo nyine bikayorohera cyane cyane iyo tutayihanze amaso ngo tugirire ibibi twe tukavuga tuti turafise ingufu turafise umutima wo gukora, hanyuma natwe dushyirireho amakondisiyo meza kugira dukore. Kandi nanone ndabona yuko burazi abarundi n'abanyarwanda basanzwe bavuga yuko ari abantu b'abakozi kandi nibyo, ku buryo rero uwo mutima wo gukora ubonetse, hanyuma amareta yacu ndabona yuko hariho n'ubwigoro ariko barakora, ntankeka yuko mu minsi imbere dushobora gutera tujya imbere. Twavuze tugitangura yuko izi ngorane turimwo hano haba mu Burundi hano mbere no mu karere haba no ku isi yose zisanzwe zihari mugabo zizohera, kuko rero twiteguriye gukora ntangeka yuko umwimbu uzoheza ugatera imbere, hanyuma abatwara ibihugu byacu nabo bakadufasha mu gushyiraho amakomisiyo meza ku munyagihugu agomba yifuza gukora, haba mu Rwanda haba mu burimyi haba mu kwidegembya mu byerekeye ibijya n'uruza rw'ibintu n'abantu, ibyo bakabidufashamo ntangeka yuko umwimbu uzoheza ukiyongera muri bino bihugu byacu muri kano karere.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro cyanyu muri Isanga. Umutumirwa ni Pierre Nduwayo, ni president wa Buko, ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi. Baraganira rero ku bibazo by'ibifungurwa bya nkererwa bya buri munsi n'ibiciro bihanitse mu Burundi. Kuri telefone dufite Ntunze Yezu Aristide. Ntunze Yezu, we urahura komeye? Telefone yawe kuvuga nabi cyane. Iravuga nabi cyane rwose, utubabarire, tuzareba ukundi tuguhamagara ikindi gihe. Noneho duhamagare Rukundo Clovis. Rukundo, we urahura komeye?
Yego, ndakomeye.
Uherereye hehe?
mereye Bujumbura mu Burundi.
Ye igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ni igitekerezo.
Yego ndakumva.
Ye genda shima ku ngingo leta yafashe yo kugabanya yo gukura amatagisi ku bifungwa iva hanze, kuko biradufasha cyane ku banyagihugu bato bato, biratuma ibituronka umwijoro yuko ibifungurwa bizogabanuka igiciro.
Umuceri wari watangira kugabanuka?
Umuceri ntiwatangura kugabanuka, igiciro cyacari aho cyahoze.
Nangahe?
Ni katyo nisi.
Vuga mu Kirundi.
Umuceri n'ibirundi nyine
ku kiro kimwe.
Yego, yaje nabyo n'ibihumbi bitatu n'amajyana indwi ku kiro.
Ye
ariko umuceri mwiza ujya wa w'umutanzaniya ujya wowo ugeze ku bihumbi indwi, uwabino n'uyu mwene usanga ari uwanyuma tuba dusanzwe twirimira ngaha nyine iwacu.
Urashaka kuvuga ko umuceri w'Abarundi atari mwiza nk'uw'Abatanzaniya?
Ayo muceri mu Burundi basanzwe bakunda umuceri ujya umuta cyane, ujya wa mbere bawita ngo n'uwa mbere kuri twebwe Abarundi batobatse.
Ye urakoze cyane Rukundo we.
Yego, ama nk'abashimiye leta kuba yarakuye amatagisi kuri ibyo bidanaza bivanze, tukigera ko ibintu bigiye kugenda neza.
Yego urakoze cyane Rukundo we.
Yego namwe murakoze uduha ijambo.
Ijwi rya Amerika, duhamagare na Habonimana Frank, maze umutumirwa Pierre Nduwayo agire icyo ababwirira icyarimwe. Habonimana we,
sabwe
uraho urakomeye?
Ni more na mahoro namwe.
Yego turaho, natwe turakomeye. Uherereye hehe?
Ni Bujumbura mu Burundi.
Yego usha ku ngingo.
Bo yewe ku byerekeranye n'ingingo yo kugabanura yo gukura amatagisi ku biribwa bimwe.
Yego
iyo ngingo tuvuga ko ari nziza kubwanje kandi abandi barayishima, ariko ni uko barabe ngene yuko iyo ngingo iri kiraja mu ngiro, bakaraba bati koko iri kiraja mu ngiro, abantu leta ikanamenyesha abantu igiciro cy'izo bintu baba bakoroye kigiye ko kugira ngo ntihagira bikika mu kiza ngo baje barabandanya bagurisha amayarenze mu gihe izo bintu biba byarakoroye igiciro.
None se leta ntiyashyizeho ibiciro?
Nta biciro bashyizeho, babwiye ati iyo dufate nimba ari nk'ibiharage tubizogugwaya, umuceri tuzogugwaya, ibyo nta giciro kirajaho. Gusa baravuze ko babikwiye ko amanuze amataxi barababikata indya zimwe zimwe ziva hanze, ariko nta biciro bashinze, bavuga ati ibi bizogwa ukunwa kuriya, ibyo biciro ntibiravugwa.
Ye Habonima urakoze cyane.
Amwe murakoze.
Pierre we, ibi bintu Habonimana Frank avuze leta ko kwikwiye gushyiraho ibiciro ku bintu byose by'ibidandazwa?
Yego murakoze cyane. Habonimana buje ni nk'icyumviro aterereye, kuko nk'uko nka benshi babivuze naje ngitangura nabivuze, ni uko irya ngingo na cyane cyane ku bifungwa bya nkenerwa tutabona ko irajya mu ngiro, niho cyo gituma avuga ati atereye icyumviro ati iyo haba ku mure hariho igiciro cyashyizwe na leta, twaca tumenya yuko tutibakuye ko irya tagisi ya kimwe n'inusu ku ijana byoca bingana uku. Mugabo nk'uko dusanzwe tubimenyereye leta yarayiretse bene ibidandazwa bya nkenerwa gushinga ibiciro, ivuga iti reka abadandaza n'abaguzi biyumvikanire ku masoko. Mugabo rero tukabona yuko muri ibyo usanga umuntu umuguzi kubera niwe muto muto kenshi usanga abadandaza nk'uko twari twabivuze aribo baca bafita ingufu zirenze iz'abaguzi, na cyane cyane nko mu bihe usanga nk'ibyo bidandazwa biba bikenye. Mugabo nk'iyo ibyo bidandazwa ari mugihe cyo kubimura urasanga ibiganda byabica ibiciro bimanuka nubwo atareke bayabitegetse ku buryo rero nk'icyo ni icyumviro gishobora guharirwa kugira turabe yuko byokunda kuko muribuka neza yuko nk'uko ku ntete twirimira leta yari yashinze ibiciro nubwo twabonye yuko yari yashyize nk'amatagisi menshi nayo nyine ugasanga ku muguzi bica biba byinshi nk'iyo twe twanabishimye bikunda yuko no kubirimira idandazwa bya nkenerwa ibyo twirimira leta ishinga ibiciro byoheza bikanafasha kubikwirikirana kurusha uko bimeze ubu aho bareka bati abadandaza n'abaguzi biyumvikanire ku buryo amwe dusanga kenshi abadandaza baca usanga batuzinde ugasanga nk'iyo hari ubuntu bw'uburusho bwa byiza kumvika kurongwa ku muguzi ugasanga bwagombye kumudandaza icyo cyiyumviro cya buri mana n'icyumviro cyiza gishobora gukorerwa ko kugira barabe yuko gishoboka kujya mu ngiro.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Mukeshimana Dieudonné. Mukeshimana,
yego ndabumva.
Urahura ukomeye.
Yego turakengurukira Imana.
Yewe uherereye hehe?
Yewe ndi Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Burundi.
Yego gusha ku ngingo.
Yego kizanye n'amakubari bivugwa yuko yoba yaravuye ku bidandazwa bimwe bimwe bishingiye ku bifungurwa twarabyumvise bicane ku mbuga ngurukanabumenyi bivugwa ku maradiyo ariko twebwe dusuma buri munsi ku mabotike ntibiragaragara ko koko ibyo biciro byakoretse ariko hirya no hino turumva bivugwa nk'umuceri ibigori ko byakorotse ubu rero turategereje turabe yuko ibyo gabanuka ry'ibiciro bishyika no mu mabutike kugira ngo twebwe dusumireho ku munsi turabe yuko tubitoreramo koyo.
Urashaka kuvuga yuko ugiye mu isoko ukajya no muri butike ibiciro biratandukanye?
Nika nta kiragaragara cyane gose, haba mu isoko haba ku mabutike nta kintu kiragaragara yuko iyo ngingo hari ikintu irasikaka, ariko nibaza yuko ari ibituruka ku masoko abadandaza baba baragize ko sino ahandi turumva yuko ibigori mba nkahanze ndi Bujumbura mbwa mu izendo ndumva ko ikiro cy'ibigori kigeze ku 1400 umuceri ndumva ko abaduha amakuru hirya no hino baratubwira kuri kuragabanuka ariko twebwe dusumira ku mabutike ntibiragaragara neza. Nibaza yuko ari akajya keza k'abajeje intwaro ko baca basubiramire nk'ababifata mu minwe barabe ko kuko ata bantu bariko barahotora abaguzi koko iyo ngingo kugira ngo ishyikire bose.
Mukeshimana, ntabwo nsimbuye umutumire ariko yari yavuze ati iyi ngingo itangiye kujya mu ngiro vuba, ni nkaho yavuze ati abaguzi bari bakwiye kuba bihanganye buhoro buhoro bikazagenda bijya mu buryo, mbese n'icyo gisubizo yigeze kuvuga. Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Yee, Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Wari ugiye kuvuga ngo
nicyo baringira nongere ko
ariko kagufi
iyo ngingo ko abadukorera bayifashe hari hasigaye yuko rero baca bagaruka bakajya ku kidusujya bazikoze ku isukari bakaba ko kuriciro biri ko birubahirizwa kujya babikora ku nzoga za dadi, hari hasigaye ko baca bajya ku kiziko k'abajeje intwaro bakaba ko iyo ngingo iri kirubahirizwa kugira ngo kuko yaje gusahiriza umwenegihugu muto.
Ye, urakoze cyane Mukeshimana.
Murakoze nane.
Pierre we, Mukeshimana azanye indi ngingo y'ukuntu, ariko ndumva ari n'undi wari wigeze kubivugaho, wari wigeze kubikomozaho, ntabwo nibuka uwo ari we. Ariko Mukeshimana azanye indi ngingo ati leta ikwiye kugenda igenzura, ni nk'ibyo twakwita inspection mu Gifaransa. Ahangaha wamusubiza iki?
Yego murakoze cyane, bisa n'ibyo nari nabuze yuko muri ibi bintu umuntu wese tubwiza kugira uruhara, haba umuguzi haba leta mbere n'abadandaza, kuko abadandaza bariko bagira inyungu bakinyije umuguzi bikishyize mu kiza ntibiheza ngo bibagire akamaro. Nicyo gituma Mukeshimana mubwira nti twese haba umuguzi haba leta haba n'abadandaza tubwiza kwibaza iki kibazo, kubera iki ingingo yafashwe mugabo ntihaboneke akarusho kumuguzi ico kibazo rero tucibajije uwari wese akacibaza niho tubwiye dufata tuja hamwe tukaja hamwe twese kugira dutore inyishu abareta avuga ati iyi nyari ibwizwa gukogwa umuguzi bambwira bati rindira umwanya mutoyi mugo tumenye neza yuko iyo ngingo yafashwe ku neza y'umuguzi hanyuma twese twibaze kubera iki none ko iyi ngingo yafashwe hanyuma hakaba nk'imidandazwa bimwe rimwe akaba atakirahinduka nababwiye ibyo ari byose nko kwishukari twebwe muri avoka dukunda kubikwinjamira hasi kwishukari ubu nta midogo myinshi ikihari kuko ingingo yafashwe iraja mu ngiro umugabo ku bidandazwa bindi nk'ibi twirimira ibiharagi umuceri ibigori ntitubona neza yuko biraja mu ngiro neza nicyo gituma tubwira kwibaza twese kubera iki hanyuma rero leta urumva na cyane cyane iyo yafashe ingingo yibagije iki kibazo hanyuma natwe tukacibaza tuja hamwe nankeka yuko inyishu yoshiboneka tukamenya neza yuko iyi ngingo yafashwe ku neza y'umuguzi kandi ibyo abwirizwa kumviriza ako karusho aho rero tumaze kwibaza twese icyo kibazo n'umuti wocoheza ukaboneka nihaba hari inzitizi hacanke hariya
Radio Ijwi rya Amerika. Pierre Nduwayo ni president wa Buko, ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi. Pierre, we ntabwo nshaka kuguteranya n'umukuru w'igihugu, ariko hari akantu aherutse gutangaza ati abantu bavuga ko ibiribwa ari ikibazo, ati ni nko guca igikuba, ati ntabwo ari byo. Wowe wabivugaho iki?
Mu bisanzwe nibaza yuko ikintu cyose umuntu yogifata muri je novuga muri context kuko ubuntu muri discours y'iminota 30 cyangwa 50 iyo ugiye gukuramo akajambo kamwe araho usanga ngira ngo na context yabivugiyemo ica ishobora gutanga iyindi mpumbero ku buryo rero akajambo gatoyi kavuye mu majambo menshi umukuru w'igihugu yavuze sinoheza ngo ngire icyo avuga ko keretse turavye context yabivuzemwo ni naho ushobona ikiyumviro mugabo kuja kuvuga ku kajambo gatoyi ko bakaravuzwe na cyane cyane nk'urwego nk'ubwo onye niyo yoba ari umunyagihugu mutoyi arashaka yavuze mu bintu byinshi uheza ugakuramo akajambo kamwe namwe ugiye gusigura aho usanga watanze isiguro itariyo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda dufite kuri telefone Nduwimana Egide. Nduwimana we,
ego turabumva,
urakomeye.
Ego turashima.
Uherereye he Nduwimana?
Mbo uherereye Bujumbura.
Yego, gusha ku ngingo.
Hanyuma na ninabonye ibyo mwari mwanditse, hanyuma ndandika yuko naba muhamagarwa uyu munsi.
Ye birabaye rero, umwanya nuwawe.
Kongingo ijaniranye n'ibiciro biriko biraduga by'ibiribwa mu by'ukuri nubwo bigaragara yuko habaye kugabanya ibiciro ariko n'ubu biraboneka yuko nta aho duherereye nta byapfungutse biracyari bya bindi nyine.
Inama tagisi yagabanutse ariko nyine ku neza y'umuguzi kugira ngo n'ibiciro bigabanuke. Hanyuma nawe reka mbigusubiriremo igisubizo umutumire Pierre Nduwayo yari yavuze. Iyi ngingo ifashwe vuba, yafashwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, ndakeka hari nko kuri 2022 sinibuka neza itariki, ariko nyine yavuze ati iyi ngingo itangiye kujya mu bikorwa vuba, ati mbese ni ukwihangana tukazareba icyo bizatanga mu minsi iri imbere. Urakoze cyane Nduwimana.
Yego murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Niko se Pierre we, muri Abuko ubusanzwe mbese mujya mureba no mu banyagihugu bahari ya tuvuga ruguru nabo uko bameze ubu ngubu mu magambo makeya, bafite umwimbu uhagije, bafite ibifungurwa bihagije?
mushanzwe ifungwa bihagije nkuko mwumvise abantu aba bude bose bavuga ati ku masoko ntitubona neza yuko ako karusho kabonetse baba bahibujumbura cyane abaruguru iyo ngorane iracahari hanyuma umwimbo hagije noya ntuhagije n'ukuri kuko twanabivuga tugitangura umwimbo ibyigwa twagiye turasoma byakozwe byarekana yuko hano mu byerekeye ibifungurwa bya misi yose umwimbo n'igihugu wagenze neza dukenera uwuza usahiriza uvuye hanze ku buryo rero n'ubu unye twebwe muri Abuko turabona neza yuko no mu gihugu hagati umwimbo si mwiza cyane na cyane cyane bisigura yuko irya ngingo yuko ibidandazwa biva hanze byoza gusahiriza hano iwacu haba mu gisagara canke mu gihugu hagati ibyo onye biracakenewe mwumvise ikindi naco nuko n'abavuze bose nubwo iyo ngingo bavuga bati ngiri yadushikira neza ngo tubyumve bose bashimye icyo ni cyiza cyane mu gutera intege leta baba bayitubwiye yuko iyo hakozwe hagize akigoro tubwirwa gushima kugira ngo tubatere intege bace bakora n'ibindi bikurikira na cyane cyane twebwe mwumvise yuko nka bose bavuze twateye intege iyo ngingo leta yafashe dusaba yuko cyaba kugwa ibishoboka kugira ngo ako karusho kaje ku muguzi ntankeka rero yuko leta ibyumva ibyo gukora ibishoboka kugira ngo wa munyagihugu muto wahariya ruguru wacu ari yahaye nawe iyo ngingo ije imubwirira akamaro tugitangura icyo ntanavuze gatoye munkundiye ni ukivuga yuko iyi ngingo yafashwe igishyira mu ngiro itegeko ry'amafaranga ikoresha leta ikoresha rizoherana n'uko kwezi kwa gatandatu tukavuga tuti ko mbona ishyira mu ngiro iryo tegeko hakaba mbere hashyikaye hasi ukwezi kumwe amezi abiri kugira ngo rijya tegeko rihere dusaba dushimitse yuko iyo ngingo nziza bose twashimye yoheza ikazoheza ikatibandanya no mu itegeko rizoza ry'amafaranga leta ikoresha rishyira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane kujya mu kwezi kwa gatandatu ibyo turasaba dushimitse iyo turonse akanya ko kubivuga turabishyikiriza yuko iyo ngingo tucahera ni uko kwa gatandatu na cyane cyane ko mwumvise yuko benshi bavuga ati ntiturashyikira ibyiza byayo ntibirana dushyikira ntibace bagira ngo bace bayihagarika ukwezi kwa gatandatu guheze ahubwo bazoheze bayibandanye gushyika ukwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2024 hanyuma duheze rero twigire hamwe none byogenda gute kugira ngo iyo ngingo wa munyagihugu mutoyi wa muguzi leta yagombye gufasha kugira ngo nawe nyine ashyikirwe n'ingaruka nziza z'iyo ngingo
radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turavuga ku bibazo by'ibifungurwa mu Burundi n'ibiciro umutumirwa ni Pierre Nduwayo perezida wa Buko ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi niko se Pierre we ubundi mu byerekeranye n'ubukungu habamo kugurisha ibintu mu mahanga no kugura ibintu mu mahanga twebwe turavuga ibigurwa mu mahanga gusa bimwe bimwe nyine ibiharage no kuvuga ibishyimbo umuceri ifu y'imyumbati n'imyumbati Uburundi bwo mu bihingwa Uburundi bujyana hanze ibiki
hano i Burundi wacu ibyo tumenyereye Uburundi bujyana hanze hariho iyakawa hariho n'icyayi mugabo baravuga bati bugerageze bakagwiza ibindi tubishora hanze na cyane cyane n'ibintu by'ibyamwa n'ibintu by'imboga birashobora kugira kwinjiza amafaranga y'agaciro menshi kurusha birya bya ahora tumenyereye ikawa n'icyayi hanyuma ahubwo hari n'ikindi gisata gikomeye cyane igisata cyerekeye ubutare icyo gisata cy'ubutare muribuka neza yuko muri ya porogaramu plan national de development yo hera mu mwaka w'2007 icyo gisata cyahabwa ikibanza kininiya yuko mbere cyoza kiza kirushaririza byabi dande totoro dushyaga hanje ikiba ico cyayi cyane agahagwa mugabo murazi yuko karagize ngorane nticatunganywa neza ku buryo hafashwe n'ingingo yuko amashyirahamwe yacukurije ubutare yanahagarishwe tubona neza yuko leta ngira ngo iriko iratunganya na cyane cyane politike n'amategeko ku buryo rero nico gisata hamwe cotunganywa neza choweza kigafasha mu kuzana amafaranga y'agaciro aza asahiriza birya bya haragwe icyayi uruharagwa rw'ikawa ikambere twanabwiye yuko hari n'ibindi bidandazwa byoheza bigatezwa imbere na cyane cyane nk'ibintu by'ibidandazwa n'imboga ku buryo n'amafaranga y'agaciro twoheza tukayaronka tutarinze kurondera ifashanyo mugabo yavuye muri birya bidandazwa twishorera hanze.
Ubu nanone u Burundi buri muri uyu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba ubuseruko ni isoko rifunguye mu magambo makeya hari ibintu by'ibihingwa u Burundi bucuruza mu Rwanda muri Tanzania mbese mu baturanyi muri uwo muryango
musanzwe ibyo tubye n'izi dukwirikirana nuko hariho ingufu nyinshi ziriko zirashyirwa gufasha abantu babikora ibyabo icyo bita secteur privé ku buryo boheza bagaca baja muri iryo soko hariba iri soko ryo muri Afurika y'Ubuseruko riba mbere na rya soko ryo muri Afurika muri rusange icyo bita zone de libre change continentale africaine hariho ingufu nyinshi ziriko zirafatwa mu kugira akadrema y'abantu bakora ibikorwa byabo ko bobikora bakoresheje amategeko agenzwe ibintu by'akanovera k'ibidandazwa ku buryo murazi yuko akubwira ushore haba muri mwaka karere cyangwa muri Afurika cyangwa imbere no hanze hariho birya bita ibintu by'akanovera gukurikiza amanorme yashyizweho kuri bene ibyo bidandazwa ubu twebwe muri Abuko turi kwikirira hasi turabona yuko hari ingufu nyinshi ziriko zikorwa muri icyo gisata mbere n'abikorera utwabo bariko barabyijukira ku buryo nta nkeka turizeye neza yuko mu minsi itari mikeyi cyane tuzohava tubona ibintu bijya kudandazwa kwa ayo masoko aba iyo muhanda muri Afurika y'Ubuseruko haba mbere muri Afurika muri rusange na cyane cyane ko babwirwa kubidandaza bikwije akadodera bikwije amanorme usanga asabwa kubidandazwa ibishanke biriya turabona yuko hari ingufu nyinshi ziriko zirakogwa nta nkeka yuko n'abarundi mu minsi uzosanga bariko baragira amakompetisiyo bariko baragira amahiganwa ku masoko badandaza ibintu bihingurira n'iwacu.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Pierre, ndabona iminota irimo igenda, nagira ngo nkwibariza akantu gatoya dusoza iki kiganiro, nawe uhita uca n'umwanzuro, mbese uduhe umusozo. Umurundi usanzwe ubu ngubu arya kangahe ku munsi?
Sabe?
Umurundi usanzwe muri iki gihe arya kangahe ku munsi?
Nubwo atamatoza twagize dufashe yuko uriko uraraba nko mu mwaka uheze urugero rw'ibiharagi, urugero rw'umuceri, urugero rw'intete nk'umuceri n'ibiharagi byo twababwiye tugitangura yuko byiyongereye hasi inshuro ziriri ibyo muri rusange uriko uraraba uburyo butiyongereye bica bisigura yuko uwahora rya kabiri aca byari rimwe ku munsi n'amatohoza yagizwe n'ibintu amaobservation gusa tubwira muri kuraraba iryo duga ry'ibiciro na jane ariyo byanatumye leta ikifata akakigoro bibananije nk'uko onye ni hamwe usanga umuntu yahora rya kabiri ku munsi aca arya rimwe ku munsi, wahora rya gatatu ku munsi aca arya rimwe n'imisi ku munsi. Nacyo gituma twebwe mu byo twamye dubwira twamye dusaba yuko higerageza hagafatwa ingingo kuko ibiciro bibananije biduga hanyuma uburyo nabwo butiyongereye urumva yuko n'amagara y'abanyagihugu acaheza za kaba si nikadira wahora rya kabiri asigaye rya rimwe namagara heza gasindikara igango buje kugwiza mu muzika takara nuko nico gituma hari ingingo dusha dusaba yuko zofatwa kugira ngo ubutunzi bw'imiryango nibubandanye buhasindikarira.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nduwayo Pierre ni president wa Buko, Abuko ni ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi. Ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya wahaye abanywanyi b'Ijwi rya Amerika.
Ego ndabashimiye cyane namwe ku Ijwi rya Amerika kuko aha muri ko murafasha yuko iyo ngingo yafashwe yoheze ikagira ingaruka nziza ku muguzi. Ndashimiye n'abaterera ibyiyumviro hanyuma ncanongera nsaba nshimitse nkuko nari nahereye kubisaba yuko irya ngingo ntiheranye yuko kwezi kwa gatandatu na cyane cyane yuko igiye gufatwa umwanya uri kuragenda y'amafaranga leta ikoresha kireko kizarangira mu kuko kwa mpera zo kwa gatandatu dusaba dushimitse twavuze yuko atangaruka nziza twabyumvise ko n'iki hagarara rero nuko kwa gatandatu ahubwo no mu
yego Pierre
ikoreta ikoresha
Pierre rwose urakoze cyane byimazeyo namwe banywanye b'Ijwi rya Amerika aho muva mukagera ndabashimiye cyane murakarama.